kwa gatandatu winojwe dutanguye abakunzi ba basketball bazongera guhurira ku bibuga birabira urukino bakunda cyane mu gisagara cha Bujumbura. Imigwi 12 yitabiriye iryo higanwa iri mu myiteguro ya nyuma. Mu mugwi wa Dinamo usanzwe uhatanira ibikombe buri mwaka biteguye guhangana gushika batwaye igikombe. Joris Ndumutima amenyereza Dinamo yabwijwe iry' Amerika kwica babuje gutwara igikombe umwaka uheze biteguye kugikosora.
Turiko turagerageza twitegura tukora ibishobotse dufatiye ku bitakunze mu mwaka uheze turabe aho twokosora kugira dushobore gushika ku kintu twiyemeje imbere yuko season itangura. Ntibizokoroha mugabo nyo basketi ryoheye.
Mu mugwi urunani bakuye Bujeje aho Miss umukinyi umwe mu bezi Burundi ufise muri kino gihe mu mugwi wa Dinamo aje yiyongera ku banyamahanga baguze basanzwe bamenyera ihiganwa ry'u Burundi. Abahinga muri urwo rukino bakabona ko uwo mugwi ushobora kwiyongera igikombe cy'uno mwaka. Hakizimana Elvis amenyereza uwo mugwi ati mu runani buri mwaka intumbero n'igikombe.
Hariyo aho twari dukeneye kuranforsa cyane ni kuri poste 3. Rero poste 3 twashoboye kuronka Rumis na Dikong yagarutse mu byari bikenewe cyane. Ibyo byari birimo yuko tumugaruka na Dikong. Kuri poste ya Minere Brown yaragiye turaronka undi mu kinyi yavuye muri Senegal yitwa Pap Malik Thiam, nawe nyine profile ye twabonye ikenewe mu kinyi muremure ashobora kuorganiza jo. Rero dufatiye kuri ibyo nubwo yuko abo bakinyi twaronse n'abakinyi baje batwongereza ingufu ama baje buzuza aho twari dukeneye.
Umwe mu bahinga b'ubwo rukino yabwijwe irya Amerika ko biteze ihiganwa rikomeye. Fejisti bayihaye amenyesha ko kubona imigwi iva ku icumi ikaba cumi n'ibiri bizotuma haba guhangana bikomeye, ariko akabona ko Dinamo n'urunani arizo zihabwa amahirwe yo gutwara igikombe.
Abakunzi ba basketball y'u Burundi bo kwitegura ihiganwa zo barikomeye ku mpande zose na cyane cyane ku migwi mikuru mikuru uravye ku rutonde rwo mu mwaka uheze uko ntiyarushanijwe. Yose iyo migwi yari yubatse cyane cyane yibuka ku bakinnyi b'Abarundi bakomeye yongera ishyiramo n'abanyamahanga nk'uko byari bisanzwe bimenyereye mugabo ku rugero atari nk'uko twari tumenyereye. Aha naho ndavuga ni urunani na Dinamo zagerageje kwikomeza n'abakinnyi b'Abarundi bahari. Rero turabona ko hazoguma iryo hangana entre urunani na Dinamo nk'uko byamye.
Muri uno mwaka abakinnyi b'abanyamahanga ntibazorenga batanu muri 12 bakoreshwa mu rukino, ni mu gihe mu higanwa ry'u Burundi atamubare ntarengwa wahora. Umugwi wese kandi utegetswe kuba mu bakinnyi 12 ufisemwo nibura umwe afite imyaka iri munsi ya 21. Imigwi izogera mu nkino za kamarampaka izoba yemerewe kongeramo abandi bakinnyi b'abanyamahanga babiri. Kubwa Elvis Hakizimana, kugabanya igitigiri cy'abanyamahanga bishobora gufasha abana b'Abarundi igihe bato kwijajara ngo babone ko bagiye kuza barakina batabanje kubikorera.
Bashobora kugabanya iyo nombre y'abanyamahanga ugasanga Abarundi ndabonyera kibazo nyakariro kubera babona umengo ibibazo byabo biriyatse. Nicyo kintu nama mbona ngaha kenshi gihari ari ukudashaka kwisopasa kugira ngo ugire uje ku yindi nivo uduze nivo yawe ukamenga ibyo ufite birakwiye. Benshi bagomba kujya zone do confort. Ibyo rero irica umuntu yagusubiza hasi ntigushikana kure ntiguteze imbere. Mugabo ubonye haje undi muntu mugwanira poste uzi kutegeza gukora kugira ngo uje kuri nivo yose nk'umusumba.
Iryo higanwa ry'uno mwaka rizugura ugerekezo rya mbere ry'ukwezi kwa gatatu n'urukino ruzohuza urunani na Egrenoir ruzobera kuri Entente Sportive mu gisagara cya Bujumbura. Tezira Tujimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.